mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mu bimva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Ikaze inshuti bakunzi muri ano makuru mugiye gushikizwa na Joy Diana Ninahazo na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cha virusi ya corona. Zimwe mu ngingo nkuru nguru ziyagize zirimo y'umugambwe d'Alpha umurizi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda utabariza umunywanyi wayo Bwana Venant abayisenga atawuzi irengero giwe kuva ku munsi wa gatandatu.
Biduteye impungenge kuko si umuntu wa mbere ubuze. Icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwacu ni kwa 2018 buri mezane hitwa umuntu cyangwa akabura umuntu akabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza arongoye umugambwe d'Alpha umurizi utaremerwa n'ubutegetsi bwa Kigali.
Kuko nari nabajije bagenzi banjye bose abo kuri hetwatabambwe bampamagaye bambwira ko bacyakiriye. Ubu nonaha rwose.
Uyu nawe ni Madame Marie Michel Umuhoza avugira urwego rujeje iperereza mu Rwanda RIB. Iyo nkuru co kimeni yerekeye ya Ekleziya Katolika mu Burundi ivuga ko yabeshewe n'umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ayagezwe hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika uvugwamo igitero cagabwe n'abantu bari bambaye impuzu za gisirikare mutumba wiganjemwo aborozi bo mu bwoko bw'abafulani muri Mali. Ico gitero cagabwe mu mpera z'indwi twaraye dusozereye cahitanye n'imiburiburi abanyagihugu 20. Ejo ni mukankusi.
Abagabye ico gitero kwa gatanu bari bose umudugudu wa Benedama mu ntara ya Mopti ahakunze kubera ubwicanyi bushingiye ku moko muri imyaka mike ishize. Abafurani bazengurukana inka zabo muri Afrika y'Uburengerazuba bakunze gushinjwa n'abahinzi ko bashyigikira imitwe y'iterabwoba y'abayisilamu bigatuma bibaserwa n'urugomo rw'abarwanyi bishingikiriza ku moko n'ingabo za guverinoma. Muri Egindo, meya wa Bankas ituranye na komine iri mu mudugudu wa Benedama yavuze ko abantu bari hagati ya 20 na 30 bishwe n'abagabo bari bambaye gisirikare. Ishyirahamwe ry'abafurani Tabitari Plaku yavuze ko abantu 29 bishwe harimo umwana w'umukobwa aho afite imyaka 9. Iryo shyirahamwe ryitiriye icyo gitero abasirikare b'igihugu cya Mali rivuga ko bagose umudugudu n'amakamyo mbere yo kwica abaturage no kubatwikira amazu. Umuvugizi w'igisirikare ntacyo yashatse kubitangazaho.
Ku mugabane wa Afrika kandi amashuri yasubiye kugura muri Afrika y'Epfo. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abanyeshuri batangiye gusubira mu mashuri no munsi kwa mbere biri mu ntumbero kudohora ingingo zari zafashwe kuberekeza tumugera wa corona. Ingingo yo gusubira kugurura amashuri yari yatebejwe inyuma y'uko amasendika y'abigisha yari yabasavye kwihoza ingingo ya leta mu ndwi iheze. Ivyo mu kuvuga ko amashuri atari yafashe ingingo zihagije mu bijanye n'isuku hamwe n'izindi ngingo zigenewe gukingira abigisha n'abanyeshuri. Umushikiranganji w'amashuri mato mato muri Afrika y'Epfo Angie Motseka yatangaje ku munsi w'Imana ko twigoro two guha ibikoresha amashuri mu kiringo cindwi irangiye ari ukuvuga ko ibice 95% ku ijana by'amashuri mato mato n'amashuri yisumbuye ashobora gutangura kwigisha muri gihe. Amenyesha ko atashure na rimwe rizotangura mu gihe ritazoba ryiteguye. Amashuri atari make ya leta muri Afrika y'Epfo ntiyifashe neza cyane cyane mu bice byo hagati mu gihugu. Icyakane muri yo nta mazi afise mu bituma abanyeshuri badashobora gukaraba iminwe. Ayandi yarononywe cyangwa araturirwa n'inkozi z'ikibi mu gihe ingingo zo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yamaze.
Amakuru yo mu karere ubu naho tuyahereye mu Rwanda havuga umunywanyi w'umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi yaburiwe irengero mu mpera z'indwi iheze. Bwana Venant abayisenga yaraherutse kugirwa umwere n'ubutungane bw'u Rwanda inyuma y'imyaka hafi ibiri apfungiwe ivyaha vyo gushaka guhirika ubutegetsi. Inkuru irambuye turayibaza Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Kuri 18 ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka 2 muri 2016 twabuzira mine hanyuma Jean Damascene aricwa. Ubu hamaze kubura irengero Boniface, hishwe Serime, haburiwe irengero Eugene, hishwe Sibidio,
Madame Victoire Ingabire Umuhoza president w'ishyaka Darufa umurinzi riteremerwa mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ararondorera ijwi rya Amerika bamwe mu barwana cyakabe bamaze kwicwa n'abamaze kuburirwa irengero ku butaka bw'u Rwanda ni nyuma undi wabuze ku mugoroba wo kwa gatandatu w'icyumweru gishize Bwana Vena abayisenga ngo yavuye kwa Ingabire aho yabaga agiye kugisimenti gushyira muri telefone amafaranga yo guhamagaza ngo agiye mu masaha 10 z'umugoroba hashize amasaha 2 bamubura ku murongo wa telefone niko kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB Madame Victoire Ingabire akavuga ko kubera abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ibura rya Bwana abayisenga ribateye impungenge
biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa 10 kwa 2018 buri meza ne hitwa umuntu cyangwa akabara umuntu akabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye iko rero umuntu yakwibaza iyo umuturage nk'inka yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka yibwe inzego z'umutekano nta nubwo burara cyangwa ngo bashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirashimwa ko zikora akazi neza none rero mbicyo nibaza bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hari kinzego z'iperereza zijya zibumenyesha ku birego bisaba ko abamushyigikiye baboneka cyangwa se hagatangazwa ikibahitana urusorongo
ntabyo batubwije nyine batubwira ngo nahandi ngo bivaho ngo iperereza rikamara imyaka 20 nta gisubizo igisubizo cya RIB ni icyo ngicyo ibyo bintu rwose ndabyumva ariko ntabwo ushobora kumvikana ko abantu nk'uko amaze kubyerekana buri meza ne ari ibintu bisa nk'ibiri programme hari abantu biyemeje ko buri meza ne hari mu Rwanda shaka uwo muri Darufa ugomba kwitwa cyangwa kujwe irengero izo nzego dufite na bwa bushobozi navuze zifite kizibukoreshe ngo ibyo bintu bishobore guhagarara ntabwo byumvikana
Danira n'ijwi rya Amerika Madame Marie Michelle Umuhoza uvugira urwego rw'ubugenzacyaha RIB yahamije ku rwego avugira rwakiriye ikirego cy'ishyaka Darufa umurinzi gisaba iperereza ku ibura rya Bwana Bayisenga
kuko nari nabajije bagenzi banjye bose abo kuri hitwa tabambwe bambwira ko bacyakiriye ubu nonaha rwose
mugiye gukora iki
iyo rwose ikirego cyakiriwe muri RIB kirasuzumwa hanyuma kikajya muri babishinzwe bagatangira iperereza
naho ku kivugo na Ingabire ko RIB yamusubije ku bwicanyi bwibasira abarwanashyaka be ntawe itabaka bo mu rugo rwa arazamanye n'imyaka kuvugiza ibyo ko Ingabire yavuga ari uburenganzira bwe kandi ko afite abanyamategeko bemerewe ku byavuye mu iperereza
ibyo byo nzi niba hari umusubije kuko kuvuga njyewe mbona hari umusubije kuri RIB iperereza dushobora kugenda kubera wenda uko imiterere y'ikibazo haje gutinda rero kubaka nabyo bigeze tubimenya hariya kandi ntibirandabira ABCD ni cyarangiye bigeze ahangaha ibyo amategeko ritse kandi akibaga no gihugu binza cyangwa burandura bwo kumenya ko ndi mu rambo y'ibyo mu magambo nta kontere twabishyiraho n'uburenganzira
ndagira na jiji ngabire bitashoka ko abayisenga yagiye gushuti zenda kumburanya kazaruka mara babanje kubiga kwenge ati akabyase kwa nta keza
ariko so kuko kabiri kwa nta keza abantu banano mu babizi ndi spring nundi umuntu mu rugo kandi nako bakwarangije kwinjira mu rugo ntabwo narumana udafite uburere washobora kugenda ntabwo giti wenda rero nuko ngiye gusura inshuti cyangwa ngiye uko n'ubusaba gashaka gusura inshuti yagira ntabwo hano afunze intanu yisanzuye n'ubundi agenda gaba bagafite inshuti suje kugiye cyo gusohoka ngo ndaza records gusohoka bitashobokaga
Bwana Vena abayisenga kwezi kwa mbere umwaka ni yagizwe kugira byo gushwira ku butegetsi buriho abayanwa gana bagenzi be 11 baragwana cyakaba FD inkingi ni nyuma y'imyaka isaga ibirafunzwe Uyu wari wagiye mu ishyaka rya Darufa umurinzi kuva mu 2017 yaregwaga kuba yarahuzaga ibikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho icyo gihe ngo yabihurizaga mu burengerazuba bw'u Rwanda hagarariye ishyaka FD Inkingi kuwundi waherukaga kuburirwa irengero ni Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere wa FD Inkingi ibyegeranyo bitandukanye bishyira u Rwanda ku mpapuro z'imbere mu bihugu bitekanyaho n'abanyamahanga bagenda mu ijoro nta nkomyi ni ikinyuranye ariko mu ndorerwamo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho n'iz'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch
Hakurya y'u Rwanda mu Burundi Ekleziya Katolika ivuga ko kuba yaratangaje uko yabonye amatora yagenze bitavuze ko hari ikirego yigeze itwara muri sentare Abepiskopi Katolika mu Burundi bariza umurwujeje gutunganya amatora muri ico gihugu seni ko wababesheye batigeze bitwarira uwo murwi Idonido na mgenzi wacu Elo Julika neza
nkuko bakunze kubikora abasenyeri katolika bashikirije icyumviro cyabo biciye mu itangazo ryasomwe mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri radio Maria Burundi muri iryo tangazo bahamagarira abarundi bose gukunda ukuri n'ubutungane hamwe no kuremesha amahoro n'umwe mu gihugu cyabo bongera koko bakiriye ivyavuye mu matora nkuko byashikirijwe na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro ry'u Burundi ku itariki ya 4 ku kwezi ariko harakaba bakiye mu byose ntari tungururizwa ashikirije ibirego yemeje ku inama y'episkopi yayihaye mu ibanga. Musenyeri Joachim Ntawondereye, umukuru w'inama y'abasenyeri katolika mu Burundi:
inama y'episkopi ntiyigeze yitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Icyo yakoze kwabaye kugira icyishikirije cyese ku byerekeye igikorwa cy'ubururerezi yari yaronkeye uruhusha. Imaze kubishyikiriza umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro wenyine ubwiwe, yarasabye ashimitse kandi avuga ko byihuta ibyemezo by'amahinyu inama y'abepisikopi yanebaguye mu byerekeye amatora. Inama y'abepisikopi yakiyimushyikiriza n'umutima mwiza bimwe bimwe, ibimushyikiriza mu rwete rwo mu ibanga, kubera ko mu bisanzwe raporo iramvuye y'abarorerezi b'amatora igenewe urwego rujyejwe gutunganya amatora seni. Turababajwe n'uko inama y'abepisikopi yafashwe mu buryo butumvikana nk'uko yoba yaritwaye. Ibyo nabyo bigatera gapfungu mu mitima y'abantu. Turanse ko twitanywa n'umugambwe cyangwa umuntu uwo ari we wese yahiganywe mu matora. Nta mvo n'imwe yari ihari y'uko twitwara ko muri ayo matora igikorwa cy'umurorerezi cyari ukwandika no kugumya gusa amahinyu n'ibyabaye yiboneye n'amahiwe.
Ayo mahinyu w'abasenyeri katolika bayashikirije ku 16 ukwezi guheze. Icyo gihe bageze aho ibaza gusenge babonereza abo 276 toma hazwi nk'ihaburo mbere y'uko ibyavuye mu matora ntabandi bukabyemezwa. Naho bari mukanda sende dede yatangwa sene ngwe zigizwa shingiro sinzi mata mu gihugu bemeza ko no buryo bavuze kijumye ko sene ntabe yishura ku bibazo by'umwe shimakuru radio Marundi.
Ibyo shikije bibishuza ibyo twayi twashije tuvuga ibyo twabonye matora, kuko naho bifitaniye isano ntibiheranye. Twebwe rero urwego rwifisemo uburenganzira bifise ijambo maze kuvuga ruti ibyavuye mu matora ni ibi, uwatsinze ni naka, twakira ibyo. Turashobora kubandanya twibaza nk'uko twabyibagije na mbere niba utunenge twabonye tutari gushobora gutuma barimbura ukundi ibiharuro. Mugabo ntidushobora kuvuga ngo uwatsinze ni naka, uwatsinzwe ni naka, ubwo burenganzira ntabwo dufise. Dusigara gusa twebwe twizeye kandi dukora ku buryo mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, dutera intambwe isumbirije mu ngendo ya demokarasi.
Iyo ntambwe kugeza ubu uwo buca yicara mu ntebe mu Burundi wese yakwifuje kwegamwa mwarayishima. General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana yarahitwa cunwe muri komine Bugendana, intara ya Gitega, hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko ari we asabye imihezagiro imbere yo gutorerwa igiti gisumba ibindi.
Ku by'ukuri ni Imana yo gukengurukira nka twebwe Abarundi. Nitwe ba mbere dufise imvo z'ukuri zituma dukengurukira Imana. Uravyo twavuye turabona neza ko kugira tuveyo saha umuntu ni Imana yo nyene yiyiziye irarungika mutima mweranda muri twebwe Abarundi gushika tutangura kubona ikibi n'icyiza. N'ubwa mbere amatora aba mu gihugu cy'u Burundi tukayaheza tugaguma twibereye mu mahoro, mu mutekano n'impore mu mitima yacu. Duhejeje gutora tweze hamwe turaguma mu bumwe, turaguma tunezerewe. Noni ibyo twabivigire tubibonaga rero.
Amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka je na mama komine yabaye kuwa 20 kwezi guheze yatsinzwe n'umugambwe Sende DFDD. Ayo mukuru w'igihugu yatsinze ku bice 68% ku ijana mu gihe umugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi wakurikiye ufite ibice 24% ku ijana. Umukuru akaba n'umukandida wabo wa Gatonde Rwasa yavuze ko yibwe ariko ibirego yashikirije sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro nta gaciro yabihaye. Mu Burundi ingingo y'iyo sentare ntiyungururizwa mu rundi rukiko na rumwe. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda Uburundi buzoba bufise umukuru w'igihugu mushasha kwigenekerezo rya 2 ukwezi kwa 8 uno mwaka w'2020 Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yemeje ko General Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe umaze imyaka 15 ku butegetsi CNDD-FDD ari we yegukanye intsinzi mu matora aherutse Manye politike batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri iyo ngingo ya Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro harimo Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi yatanze impanuro kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo wa Burundi murakoze cyane ngo se ku kanya muhaye radio hejwe Amerika nashaka kugamirana n'andi mutubwire uko ntwakiye ingingo ya Sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa nshingiro ingingo yemeje yarashijwe no murwi w'igihujeje gutunganya amatora ivuga ko General Evariste Ndayishimiye aratsinze amatora mukuru w'igihugu kandi ingingo nyene ivuga ko ibirego byari byashikirijwe na umugambwe CNL utavuga rumwe na leta burongo na Gatongo Basa ari ibirego bitagira shingiro iyo ngingo ya Sentare mwayakiriye gute
no kushaka kubiri uko buriya uko izwa shingiro ritegekanya hariho amatora ize yavuyemo bishikirizwa uganyuma ikemezwa uganyuma na Sentare yubahiriza ibizwa shingiro naho ho batamuntu yagiye kwitwara hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati cyo tubona tutategera neza bakitura iyo Sentare yubahiriza ibizwa shingiro nkuko uyu mushinga naye uvuze yabikoze hamwe n'umugambwe wiwe ubu rero icyo Sentare yakoze yararaje ibyo bishikirijwe hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafise ibyo bihagaze hanyuma irahita ikigira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe ikibanza cy'umukuru w'igihugu watowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama ishingamateka jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi babigira nk'uko ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na Sentare yubahiriza shingiro kira noneho n'amabwirizwa kino gihugu cacu kigendera ko ni uko nyitegekanijwe kandi bakavuga yuko iyo Sentare imaze kugira inyungu ifite atandi umuntu ashobora kuguruza uje gusa icyo ubona gisigaye ni uko izo nzego zemejwe twarindira koko ibitegekanijwe n'inyungu shingiro kaca mu bikorwa karaba mbere kwishyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi icyo bifuza mu buzima bwabo
abarundi bwambwe CNL bavuga ko iyo Sentare itacishije aho kuri kuri eka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo mwebwe mwihweje ibirego vyashikirijwe mu kihweza ivyabaye mu gihe cyo kwiyamamaza murabona ko iyo Sentare yacishije aho kuri kuri
buriya ari kinabantu bavuga cyane atari mu Burundi gusa amasentare nk'ayo nungaho iwanyu nico kimwe ugiye kuraba imirimo y'imwe ijejwe Sentare nkuru y'igikuru supreme cyangwa ugiye kuraba mbere n'imirimo nk'iyo ijejwe amasentare nk'aya mu bindi bihugu ngo ufasa amaze kumva na hehe usangaro itaniye n'ayandi masentare ko hari n'abavuga bati hari akantu ka politiki gashobora kujamwo mu bikorwa Sentare ngizo zirangura ubu rero birumvikana kandi kuri demokarasi ni byiza ko hagira abantu yo wumvise hari icyo babakiwe bitura iyo Sentare kandi barayituye jewe no kugira ndi ndazi ibyo batwaye yo uko bimeze n'abandi kudakubesha mubwiye ndi ndazi ito n'ito ibyo Sentare yakoresheje kugira ngo ice urwo rubanza yabike n'abandi kudakubesha ndabyunzi rero buriya gihambaye rero nuko ubwo wese abagize ati nararonse umwanya wo gutwara ibyo bintu ndetse kubitwara ubwo nkuko babwirwa bitegekanye ko nari kubwiye mu kanya gaheze akamenya yuko iyo Sentare ingingo ishitse ko ibatabanduka gihambaye ikindi rikaba ari ukuzuza kumenya yuko mu Burundi turiko turubaka demokarasi ataweza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokarasi iheze kubaka ekada birafata igihe mbere mwebwe muri mu bihugu byaciyemo umwanya munini murashobora kubisigura abanyamerika barazi igihe bafashe barazi n'ibyo bintu bigenda bibagora mbere n'uno mbu ndazi amakuru yo nyine tuba tubona abi buraya nuko nyene ugiye kuramya ibyumviro bigenda birahinduka cyambaye nuko umuntu agira ati ndashiri dombero mfise gihe cyose nzogenda gaterera intambwe seko gende tuyikomeza gushika aho koko demokrasi izokwizo twovuga tuti yakomeye kandi tuzi uko bira kwa demokrasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka kwitegekanijwe bishora kugenda birahinduka.
Ego
nico gira mbere nagira ndereka ahubwo aho sentare yari yemejwe baje ahubwo kubikorwa hanyuma ibyo byose abantu bari hamwe kuko numvise mbere bamwe bishira imbere uyu yari yatoye nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu abantu bagende begerana barabe igihe cyose icankenerwa ku Burundi no ku Barundi bose
nkuko mubizi igihe cyo kwiyamamaza eka cy'amatora harabaye indyane cyane rwose mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'urwaruka rw'umugambi CNL hanyuma inyuma y'amatora amashyirahamwe n'imirwi byagenduje byakurikiranye amatora eka byayakurikiranye byatangaje ibintu bitandukanye rwose aho nko nka Ekleziya Katolika yavuze ko habayemo ubusobanuturenge mu gihe andi mashyirahamwe nayo nyene yavuze ko amatora yagenze neza habaye uturenge duto duto uruhushane rw'abantu batoka shika ku nyingo zitandukanye mu ruvuga kwiki
mbega ni kuri abantu batotegera yuko abantu bashobora kubona ibintu umwe kuri ubu ku buryo bunonosoye ubundi ku buryo bunonosoye kandi icyo ndibaza yuko abantu atarahoshe ikibazo abantu bose ikibazo ngira bati mbega koza turakora iki gihe cyose ngo tubone ko intwaro inzira ya demokarasi mu Burundi igenda itera imbere igenda ikomera hariho abantu bashobora kuba bafite bati twarabonye ibi n'ibi muri aya matora abandi bakavuga bati twayibonye uko nakubwiye yuko goye ku muntu kugira ngo aze kuvuga ngo naka niwe ari mukuri ngo nakatari mukuri utagiye kuri urwo rubuga ngo utohoze cyangwa utafashe ibyo ubonye bavuga bati ibyo batira ko ngo binonosore urabe ko ifite koko igihagararo ko ifite koko icyo bishingiye ko ibyo rero bitwereka iki bitwereka yuko utegura amatora mu myaka iri imbere hari ibyo tuzogenda turakosora dufatiye uzo twabonye mu gihe iki n'iki nk'umuntu nka jewe nabonye amatora kuva mu 1993 na 1993 gushika uyu munsi ibyo ubona bigenda bihinduka neza hari n'ibindi ugenda unugira uti haracyagiwe kunyanyura bimwe bizotuma amatora aba anonosoye aba
umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwati kwa 2018 buri mezane hicwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye
karoro nka jewe ndafite ikibazo nk'ubu ndibaza nti mbega yemewe nk'umuntu atogwa sentari kamwemeza sentari bagize tutoshingiro hama akamara amezi abiri n'igice atatu atarashikira gukora uwo murimo abarundi bamutoreye arindiriye ubwo icyo gihe kinini ngicyo gikibazo abantu bashobora kwibaza hariho n'ibindi hariho n'ibindi rero tukaba tumenye yuko nuko nageze mu kanya turiko turubaka demokarasi tuzogenda tugira buhoro buhoro emwe nabo bantu kuko benshi bashobora gusangira n'inzego barimwo hari aho baciye mu bitari byoroshe mugabo bakagenda n'igihe cyose kugenda bagira bati igikuru gihambaye gusuma ibindi ni iki kikaba ari washiri mbere kandi ndazi yuko muri bo atanumwe agira ngo igihambaye si amahoro igihambaye si umutekano igihambaye si ukumvikana hagati y'abarundi bose
muri uyu mugambi rero wo guteza imbere demokarasi ikimusaba umutegetsi mushasha yatowe n'abanyagihugu yemejwe na sentare y'igihugu jejwe ibwirizwa shingiro eka no mu rwiseni ka mu mutera mu ntumbere gutsimbataza iyo demokarasi nakaye
eka saka da mutera uko nyine yatipugiye yavuze ati jewe ntowe nzobanje kuba umusuku w'abarundi nzobanje kuba umwongere w'abarundi nzobanje kuba umuhuza w'abarundi kwegeranya abarundi ukabegeranya rero kuri ibyo bibazo byose ni ukuvuze kirimo harimo n'ibindi umuntu atodondagura jewe icyo novuga namubwira ni n'icyubahiro kubera kuri rya jambo wavuze urigendere ko mu gutunganya Burundi mu gutunganiriza Abarundi mu gutunganyira Abarundi haba mu zaba bwa misi yose ngaha mu gihugu hagati haba mu migenderanire hagati Burundi n'amakungu haba ibitangurira mu karere turimo n'ibijya mu makungu yose bikagenda uko hanyuma n'ibyo bato byose bivugwa ari bya demokarasi ari n'ibindi bikazogenda bigira intumbero bironka biciye mu nzego nyinshi zitari zike kino buryo gifise kandi zoze guzikoreshejwe bishobora kugira aho bishyitse
mu akamana ko motera umunyapolitike yaronse ikibanza cya kabiri eka afite amakenga y'ukuntu ayo matora yose yatunganijwe n'ukuntu ivyavuyemo byashikirijwe aho novuga umushinjantahe agatondwa asarongo y'umugambwe SNL
erega tiyo kwigaya iyo kwigaya na gato y'ikuko no akabiri hagati yawe nuwa mbere nta uriho wundi niwe nukuvuga yuko mbere afise nawe nyene umuhamagaro ahamagariwe no gufatanya nabo bande kugira ngo igihugu cubakwe neza cubakwe tugira tukosora biriya byose byatumye mbere urabizi bafata irwanisho kuko bose uko ari babiri n'abantu baciye mu nda y'irwanisho imbere y'uko bigambwe yemeza muri kino gihugu biriya byose rero bakagenda bikosora kandi nta gukosora kundi atari biciye mu kumvikana hagati y'abarundi mu kubahana atuye mu ijambo kugira ngo umwe wese yumve koko ko ari mu gihugu ciwe igihugu yumvirizwa akubakwa
akamumotera abandi banyapolitike batarashobora gutahuka azi ko namwe mwari mwigeze kuja hanze y'igihugu akamumotera abanyapolitike bataratahuka muri iki gihe eka n'akamumotera impunzi n'akahe mu kigihe
bendaza yuko mu muzi w'igihugu hari ibihe usanga bishobora kuba ibihe bifasha umuntu wese ari mu ngorane kubona yuko hari inzira ishobora kuboneka ngo izo ngorane ziwe zironke umuti narumvirije umunyacubahiro Ndayishimiye Evariste yemejwe na sentare bari bashingiro kaba yari yashimwe n'abarundi naramwumvise avuga yuko nawe nyene anezo daratoyi no kumva ko abarundi bene wabo bari mu mahanga kandi kubera kuko ari atari babyitoreye hari ivy'abatuye muri ivyo bibazo rero wavuga icyo kirimo mu bya mbere biterezwa kwicarirwa abantu bakarodera umuti bakarodera ukuntu zifata inzira kugira ngo abo bose bifuza kugaruka mu Burundi bagaruke mu bihugu cyabo aho rero hariho uruhara ruba rwatwara gusa hariho hari n'abo bandi banyapolitiki baterezwa kugurura imitima ntibagume bahahandi ntege umunyapolitiki aguma akidagirira hahandi bamenye ko ibintu bigenda bihinduka kandi yamenye ko ibintu guhinduka nabo nyene bashobora kubigiramo uruhara
haraheze imyaka itari mike Uburundi butera intambwe imbere imwe bugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri ikintu cokorwa abarundi bokora iki muri rusange aho navuga abarundi bose muri rusange urwaruka abafasoni abashingantahe reka n'abanyapolitiki batari mwe ikintu bogira kugira ngo bavavanure n'indyane zamye ziranga Uburundi nike mu kanya gatoya cyane
abarundi bo kwizera inzego nyene batoye hanyuma izo nzego nazo ngukene zitunganya igihugu zikabigira ku buryo bwo kwizera kugenda gukomera hagati yabo n'abarundi ibyo biriho nta kintu na kimwe ugiye kuraba aho Burundi bushitse no munsi cyoshora kutugora ngo tubiterere imisho baye nk'uwaronkwa ngo nyine yarayatowe yavuze ati turi hamwe byose birashoboka nanjye nyo bisubiramo turi hamwe n'ukuri byose birashoboka kandi twarabibonye mu myaka ihe
Sylvester Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
murakoze
cyane
Frederic Nkundikije arakoze kuri ico kiganiro yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yahoze ari perezida w'u Burundi nimba namwe hari ico mufise mwiyumvira kujye n'abayobozi bashasha b'u Burundi mushobora kubiturungikira tukabisangiza abakurikira ijwi rya Amerika iminsi yose akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya Amaju yano makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranije na Facile Gebehu. Diane ni nahazwe na yabashikije ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza cha virusi ya corona ndabike bantu ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.